Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibigeno byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Kwari kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo risepasi ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no gutaha. Kwaga twahisemo kukuta nyene.
Uwo ni umwe mu barundikazi bari barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda basubijwe mu gihugu cyabo. Ubutegetsi mu Burundi bwemeza ko abatahuka birukanywe mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse ndamwe mwazindukanye n'ijwi rya Amerika. Tuyahere muri Cameroon. Leta ya Cameroon yarahagaritse itako irafunga abategetsi bashika 14 bo mu ntwaro hamwe n'abajejwe kurongora imigambi mu buzi butandukanye bwa leta bagirizwa kurya ruswa. Muvugizi w'ubushyiranganji bw'ubutungane muri Cameroon Etienne Dika amenyesha ko abo bagabo 14 bagirizwa kunyuruza amafaranga angana n'imiliyoni 9 z'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mafaranga avugwa ko yaragenewe gushumbusha abanyagihugu bakuwe mu matongo yabo babamwo yahitwa Kribi, amatongo leta yubatsemwo ikivuko. Ariko abakurikiranira hafi bibera muri ico gihugu biyumvira ko ubwo ari uburyo perezida wa Cameroon Paul Biya yatoye bwo kuzivya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mashirahamwe adaharanira inyungu za politike muri ico gihugu baranegura ko iryo sekeza ryo kurwanya ibiturire ritumbera gusa abatavuga rumwe na perezida Paul Biya arongoye ico gihugu ca Cameroon. Abantu baharurwa mu miliyoni 28 bo mu bihugu byo mu karere ka Afrika yo mu bumanuko bugarijwe n'inzara. Amakuru atangwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Zimbabwe Sebastiano Mhofu amenyesha ko isi ndimwa muri ibyo bihugu yagadutse, inzuzi zarakamye, abantu ntibakirima bivanye n'uruzuba rwahitiye muri ako karere. Umunyamabanga mukuru w'umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge Erhaji Ase aterakamo amakungu ngo agarukire kuri abo banyagihugu. Amenyesha ko ibihugu bibangamiwe kuruta ibindi ari ibihugu vya Malawi na Zimbabwe. Uwo mutegetsi amenyesha ko agiye gusaba amakungu imiliyoni zishika 150 z'amadolari y'Abanyamerika kugira bahangane n'ico kiza c'inzara. Mu kwezi kuza hategekanijwe inama mpuzamakungu izokwiga inyishu botorera ibiza nk'ivyo harimwo n'ico kiza c'inzara mu bumanuko bwa Afrika. Inama izobera mu gihugu ca Turukiya. Iyo nama izo kwitabwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon hamwe n'amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare mu kuzigezaho ibifungurwa. Muri Nigeria naho igisirikare ca Nigeria gitangaza ko cafashe abanywanyi b'umugwi witirira guhora intara ya Delta ya Niger. Uwo mugwi w'abarwanyi umenyesha ko ari we kwari uri nyuma y'ibitero bigabwa ku mahinguriro y'ibitoro kandi wemeza ko ufise intumbero yo gusinzikaza ubutunzi bwa Nigeria. Ibyo bitero bikorwa kuri ayo mahinguriro y'ibitoro byatumye Nigeria gihomba utugunguru tw'ibitoro turenga 500 ku munsi ugereranije n'umwimbu cahora kironka ku munsi ku munsi. Ivyo bitero bifitanye isano n'ibitero vy'amabombe hamwe no kunyuruza abantu vyabaye muri iyo ntara ya Delta mu myaka iri hagati y'2006 n'2009. Byahagaze ari uko leta ya Nigeria itanguriye programu yo guha ikigongwe abo barwanyi mu kubaronsa amafaranga yo kubafasha hamwe n'ubuzi. Igihugu cya Nigeria gitekanya guhagarika iyo programu yo gutanga ikigongwe ku vyaha vyakozwe muri iyo ntara ya Delta ya Niger mu mpera z'umwaka w'2018. Igihugu cya Turukiya ejo ku munsi wa mbere cyari mu bihe bidasanzwe byo kumera amagabo inyuma yaho abategetsi bajejwe iperereza muri icyo gihugu bagabishije ko umuhari wa leta ya Kiisilamu uriko urategura guturitsa amabomba atari make. Ni mu gihe Turukiya kiri mu myiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru w'igihugu aho bibuka uwitwa Mustafa Kemal Atatürk avuga ko ariwe yashinze ico gihugu ca Turukiya umunsi mukuru uzohimbazwa ku munsi wa kane abanyamakuru ibinyamakuru byo muri Turukiya byamenyesheje ko abarwanyi bashika 10 ba leta ya Kiisilamu bajabutse muri Turukiya bavuye muri Siriya baza bari mu gisagara ca Gaziantep ahasanzwe harangwa uwo muhari ambasade ya leta z'umwe za Amerika muri Turukiya hamwe n'ibigo vya gisirikare vyo kumurwa mukuru wa Turukiya Ankara biri ku rutonde rw'ahazoterwa muri ivyo bitero muhari wa leta ya Kiisilamu uramaze kwemanga ko ari we wagavye ibitero bitari bike muri Turukiya mu mezi aheze ibitero byahitanye abatari bake bikomeretsa abaharugwa mu majana Intumwa z'ibihugu rutura zari zikoraniye I Vienne muri Autriche jo ku munsi wa mbere mu nama ku gihugu ca Libya iyo nama igamije kurabira hamwe ibibazo leta ya Libya iheruka gushingwa ihura navyo hatibagiwe n'ibibazo by'umutekano muri ico gihugu imbere yuko iyo nama iba sekretere wa leta z'umwe za Amerika John Kerry yabanje kubonana na ministre wa mbere wa Jordania Nasser Kerry na ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyano Paolo Gentiloni nibo barongoye iyo nama igamije gufata mu mugongo leta ya Libya mu masezerano leta amakungu yizigiye ko igiye gusubiza hamwe abanyeribiya ariko iyo leta irabangamiwe n'imihari itari mike itayerekwa iyo leta kandi ibangamiwe n'abarwanyi begamiye umuhari wa leta ya Kiisilamu
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu murwa mukuru w'u Burundi hamaze igihe haboneka imodoka nyinshi z'abashinzwe umutekano zigendera hamwe bamwe mu banyagihugu cyane cyane urubyiruko bavuga ko baterwa ubwoba n'ayo mamodoka kuko akenshi abarimo abasirikare n'abapolisi bafite ibibunda binini kandi bikomeye ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza
Iyo miduga iriko iragenda igenda yimirikanije irimo abapolisi n'abasirikare barikanuye kandi bafite ibigwanisho harimo ibikoho binini binini ndetse n'ibisasu vya rokete haba hagati mu gisagara cha Bujumbura ku mabara makuru makuru haba mu makaritsi atandukanye mu tubarabara duto duto canke tw'imigenderanire iyo miduga ica hose bamwe mu banyagihugu baba cyane cyane mu makaritsi yabayemo imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza bavuga ko babonye izo modokari bakubuka imitima bemeza kandi ko bihuye zisha zimuyora na cyane cyane urwaruka
bamara mutsenje mikate uwari we wese baramufata yabaza gutora uwo uwari we wese bakaza bazanye ikemeza cyo baje gufata abantu ntibabagira ubwoba mwabaza atakemeza bafise bagapfa gucakira
hagiye taza ari nka 5 ziza hagiye baza barazirohesha ziza zikomendo muri nka kagwe babaje ne kandi cyane cyane bacha bibaza bongo muri ko muri mu migambi yo kujya guhungabanya mu muterano Manyene namwe mukacha miruka kuko babonye imodoka nka zitatu zihagariye rimwe ziri mu gisirikare kwa tugipolisi kwa nazirakorotse natebwe bagose kuko bazanye ne bapfoye inkoho ukibaza ati inkombore baje kwitanya ne babarasa
yoretse ari myinshi shika kuri 12 zidutera ubwoba tukiruka nyatari tubatwara beshi ni babarekure bazira ubusa turi ku kazi kiwacu bahita bayora batwara urumva biradutangaza igituma bahita batwara abantu batabajije kongene bimeze batatu savye na vyangombwa
ariko harabandi bemeza ku medugi dafa bihitanye
cyabo bafatangiraza ko babazi babazi frame no bamabaduca ko barengana uko nyene none twe ko baduca ko ngaha ntagice batuvuga yego twe twa matwicaye ngaha nibaza ko abo bafata babategeza ko babazi
ubu ni umuntu wamufashe iyo bamutwaye bakamubwira kwitohoza basanda tacho yagira benshi baragaruka turabona bagarutse ntibikiri cyane nkuko vyahora ubwambere barafatira umuntu karanga umuntu yisigura bakamurekura abantu barapfu ubuntu bagasanga ndakwikete cyangwa kanyikeke bafatisha mu gipolisi batohoza bagasanga si byo bakamurekura abantu mu kivungu bakiyora
hari nabandi bavuga ko abagendera muri izo modokari batagera umutwe n'abajejwe intwaro
yeje ubundi muri senke baraje bashike bace barasa bace baratwara abantu ariho n'abana bakiri batoyi batwaye bariko baravuza gitari ari bibere mu byo mwishengera bakiri bato gose barabatwara chef dokatiye baramukubise n'amakofi ababaje ntibabo bana bangana gucyo mu bahitira bacha mukubita amakofi kugeza naho n'abantu bari pembeni bavugana birawa jekono umuchefu toka atiwiri kurawaza igituma anuwa yogu tabizi ugachukubit kwa makofi.
Abandi na wanguyu mkenyezi babazo wano mvudu kia miduki gende lako igatuma hawa masanganyi.
Kenshi miduga igi polisi iladzari mnishi kazairu kanga kavuza mafirimbi ego kabisa wala zana no mvudu ko bamwena waga hahamu kabiva nyeningene waaje awari hafi wala guwa umifurege imiduga hari imidugi dashora guhagara la minini minini idahagara rukonyene iha gaze na abi awari pembeni ya waragiri ngorane hejo hundi hari umuntu yari mu muduga munini miduga y'igipolisi ziriruka wari pembeni iwe niyo yaguye mu mufurege bivanye no kuwo muduga munini bitashobotse kuhagarara
igipolisi cy'u Burundi kivuga ko ari uburyo bushasha bwo gucungera umutekano. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi asigura ko bikorwa mu ntumbero yo kugwanya kurusha ubugizi bwa nabi bushobora kwaduka canke kubukinga. Umuvugizi w'igipolisi anahakana ko mu makartie yabayemo imyerekano abajejwe umutekano bafatira abantu mu kivunga
kugira abayorera abantu beje icyarimwe nuko bose bakoreye ikosa rimwe ivyo navyo ibishoboka icikora no gukizura kugira ngo bakinge kandi n'abanyagihugu babone ko baremye babone ko abajejwe umutekano abari hafi maze bakomeze mirimo yabo atacho bino abajije umutekano abantu nti babahunga ahubwo babahungira ko no kumenyesha yuko uno munsi hajya ahantu habereye imigumuko ry'amakaratsiya niyo ngamugisagara cha Bujumbura uno munsi abanyagihugu baho nabantu bakorerana neza cyane n'abajije umutekano mu gutanga makuru kuburyo uno munsi hajya ahantu hasigaye hatekanye cyane bivuye kuri ugo ruhara abanyagihugu bahavuye bajijuka batangura kumenya uruhara rwabo mu bijanye no gucungera umutekano wabo bahisemo inzira nziza kurondera amahoro mu gukorana n'abajije umutekano.
Kuva hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu ijoro mu makaritie amwamwe y'umugwa mukuru Bujumbura mu kwezi kwa gatandatu hagati umwaka uheze inzego z'umutekano zarongereje ibirindiro byazo mu mabarabara makuru makuru na mato mato naho ibibanza byo gusuzumira ku imiduga checkpoint byaragwijwe rwose. Haheze amezi hafi atandatu urwamo rw'ibirwanisho rwaracureshe mu ijoro kubera ibyo naho haja habi ibitero mu bunywero bitandukanye n'ibirabo byari byarugaye byinshi byarasubiye gukora kubera abajejwe umutekano akenshi babiba hafi nubwo ababijamwo bagabanutse. Eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tukumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Abarundi barenga igihumbi nibo bamaze kumenyekana ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dukesha umunyamakuru wacu nuko abo bahunguka benshi ari abanyagihugu bato bato. Benshi bavuga ko bakoraga imirimo yo guhinga, abafite imirima n'ayandi matungo ngo babisizeyo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ni ku cyambu cha Shenge kuruzi Akanyaru rugabura igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Abasoza bariko bajabutsa abarundi bavuga ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Abashitse ku butaka bw'u Burundi babanza kwereka abajejwe umutekano ivyo bazanye byose.
Ibiki none bako kwimana n'ikimwe ngo tumwe ko tujyawe n'umutungo mena hasa na trendo amenwa.
Aba barundi baturuka mu ntara za Kirundo cyane cyane muri komine Ntega, Imuyinga, Ikarusi n'Ingozi bavuga ko birukanywe ubutarariye n'utwabo batatuzanye.
Uye mu Rwanda noneho nanagiye gusuma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe rusepe passe babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twibasubireyo n'amahoro.
Nari ndamaze ikintu cy'imyaka 2 nacingera nyene tugapagasa bisanzwe twaba no ku muntu w'umuyobozi noneho nyuma umuyobozi arambira ati ubu abarundi abayobozi bafashe ingambo yo kubasubiza iwabo kubera amakosa agenda aboneka hano mu Rwanda ntago bagomba kwihanganira abarundi barimo hano mu Rwanda ngo no gutaye iwabo.
Ayo makosa bababwiye ariko araba mu Rwanda n'amakosa nyabake
reka ntiyashoboye kuyambwira kuko yavuze ati amakosa ntago mugomba kuyumva
nese ndibishimye nari meye bishimbo nene natinze ingurube nitwa imushi abampa 2017 nguramo amasafuri abiri nguramo ntizunya ni radio cassette byose nsizizese zeyo nika ninda mwana ngaba tabe mfuko yari mu niba fabantu 2019 yose.
Hari nababwiye ijwi rya Amerika ko bahitishijwemo kuja mu makambi impunzi canke gutaha
kwa kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo risepasi kubundi ngo ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no kujya ngo no gutaha kwaga twahisemo kutse nyene
arabahisemo kujya mu nkambi
oya bose bahisemo gutaha kuko ntitwari twagiye dushaka inkambi twebwe twari kwagiye kwihahira
bamwe barabivuga nyene ko uwo bashaka kujya mu nkambi yabisaba natwe duhitamo gutaha
mu nama bari ngo tujye kumva inama kugira ngo badutware ku murenge badutware mu nkambi kuko turabankira ko tutagiye duhunga tutuzataha
kuruza Kanyaru hari abanyentega benshi bari baje kuraba abo bomenya
twebwe arabatutse bamwe bagiye gupagasa abandi bagiye kera baratura ubwo rero barimo baraza amuga mu bagintu baje bahunze nabo kimwe turabonamo
arabo wamenyemo
barimo
bamenyemo nkanje
mwabo mbona habi wacu kumugore bakora hano hafi ku gidesani bwayagiye ajya gupagasa ntiyagiye ari impunzi yagiye gupagasa
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwari we hagati mu gihugu yahavuye ahashika ku mugoroba w'uwa gatandatu abanza guha ikaze abo barundi
leta y'u Burundi nico gituma yashimye kuhishikira ibicishije kumushikiranganje intwari we hagati nisho zo gukunda igihugu kugira ibakiye tubahaye ikaze karibu iwanyu mu banyu mushikiye mu banyu babahaye ikaze mu gihugu cyanyu kandi cy'amavukiro n'umwanya kandi wo kubaremesha
umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu ati ivyabaye ni kimenyetso cy'uko u Burundi bufise umubanyi mubi
abacye habonye ne ni hafi amajana 8 kuvuga amajana 796 n'abandi baguma baza tumaze kumva ko abaciye ingozi bariko bararenga 200 kandi twumva ko nabandi baguma birukanwa bataha ibiro birafite ico bivuga icambere yivuga nuko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake dufise umubanyi mubi nta cari gutuma abirukana ubutarariye narirya n'abari mu ikambi y'impunzi twasabye yuko abashaka gutaha ariko bagataha kugeza n'ubu bakiburagizwa ngo ntibatahe
Pascal barandagiye yasabye ko abatahutse nabo nyene bocungana ku mvo zo gukomeza umutekano
ikibujijwe citondegwa ntihakagira umuntu atashe cyangwa yo kunyegeza muri mwebwe atereka ngene njahe n'abandi ngo havaze abari batangura kudurumbanya ngaha uko mutashe nibaza ko muzinanye sivyo mushingana ijisho mukabona utanguye kurara ruhenga agatangura gukoreshwa akifatanya n'umwasi ntaduterane intambwe
ku mugoroba w'uwo wa gatandatu umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ari kumwe na buramatari w'intara ya Kirundo co kimwe n'abaserukiye umuryango uraba iv'impunzi ku isi HCR baciye batangura gutunganya uko abo bantu boshika iyo baturuka ariko habandanije havugwa n'abandi baguma bashika ku ruzi Akanyaru barindiriye kujabuka umushikiranganje Pascal barandagiye yasavye ko abajejwe intwaro bokwegeranya mu makomine imfashanyo z'imfungurwa mu kurindira iza leta zogaburira abo bantu muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Monica mureke rukuri
Beko kuri ko sindi kinyoma bege neza yo sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe Inyeshu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange
Monica muri kirukuri
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa mbere yatashye uruganda rubyaza gaz methane amashanyarazi ruri mu kiyaga cya Kivu u Rwanda rwungutse megawati 26 zije kunganira amashanyarazi yakoreshwaga mu gihugu izi megawati zabonetse zije kunganira izare zisanzwe zigera ku 160 zakoreshwaga mu gihugu ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi
Kuri uwa mbere Perezida Paul Kagame yafunguye uruganda rubyaza gaz methane iri mu Kivu amashanyarazi uru ruganda ruherereye mu kiyaga cya Kivu ikiyaga gikora ku Rwanda ndetse no mu gihugu cya yabaturanye cya Congo Perezida Kagame ubwo yatahagura uruganda yavuze ko uyu mushinga wari ugoye ariko urangiye abanyarwanda bageze ku ntsinzi yagize ati mu ntangiriro benshi babonaga bidashoboka ariko byarashobotse twese dufatanije ubukivu wati irabyara amashanyarazi. Perezida Kagame yavuze ko nubwo uruganda ruzatanga megawati 26 rutazakemura ikibazo cy'ingufu z'amashanyarazi gihari, ariko ari ikimenyetso cy'uko n'ibindi bishoboka. Yagarutse ku bufatanye n'ibindi bihugu, atanga ikaze ku nshuti n'abaturanyi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo uyu mushinga ugirire akamaro ibihugu byombi. Perezida Kagame yagize ati:
"For our neighbors like DRC through the official representing
ku baturanyi bacu nk'abo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, mbinyujije kuba bahagarariye hano, nagira ngo mbabwire ko ubu ari ubushobozi dufite kandi twiteguye gusangira. Twari twifuje gukorana na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo muri uyu mushinga, kandi turacyafite ubwo bushake. Ubwo butumwa mu butujyanire ni mutaha. Icyo dushaka ni ingufu z'amashanyarazi, hagize uzimbonera uko yaba zibonye kose, nicyo cy'ingenzi, byanezeza namushimira. Uko naho izo ngufu zakomoka si byo bifite agaciro. Icyo nshaka kuvuga ha nuko iyo Kongo iza gutangiza uyu mushinga, icyo nari gukora nuko nari kubasanga nkababaza niba dushobora gufatanya tugakora ibirenzeho, kuko ngiye icyo nshaka ni ingufu z'amashanyarazi."
Uruganda rwatashwe rumaze amezi 6 rutangiye gutanga amashanyarazi ku cyiciro cyarwo cya mbere. Iki cyiciro cya mbere cyatangiye kubakwa mu mwaka w'2009. Iki cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga ni ishoramari ry'ikigo cy'abikorera cy'Abanyamerika cyabahagaze imari ingana na miliyari 150 y'amafaranga y'u Rwanda. Iki cyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga kizaba giha u Rwanda megawati 75 bitarenze umwaka w'2020. Naho icyiciro cya gatatu cy'uyu mushinga kikazatanga amashanyarazi angana na megawati 100. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko amashanyarazi u Rwanda rufite muri iki gihe ubahagije, gusa iki kigo kikavuga ko u Rwanda rugenda rukura, ari nako abashoramari bagenda baza mu Rwanda bazana inganda nshyashya, ariyo mpamvu u Rwanda rurushaho guteganya amashanyarazi ahagije kuyazakenerwa mu bihe biri imbere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihugu cya Zimbabwe mu mwaka w'2015, ibibazo bikomeye byerekeye agateka ka muntu byabandanije kuba inyifato ya leta yo gutoteza abanywanyi batari mu mugambi uri ku butegetsi za NUPF, ukunyuruza abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki, kubahagarika, kubafata bunyamaswa no kubakubagura. Inzego zijeje umutekano n'ubutungane zikoresha amategeko uko zishakiye. Uburenganzira bw'abanyagihugu bubandanya kugeramirwa. Ivyo vyatohojwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri raporo yabwo iherutse gusohoka ku bijanye n'agateka ka muntu mu makungu. Iyo raporo ivuga ko Leta ya Zimbabwe ifise ibindi bibazo bitari bike vyerekeye ityozwa ry'agateka ka muntu. Abanyororo bafatwa nabi cyane mu mabohero. Ingingo ya Leta y'ukwaka abanyagihugu amatongo irabandanya. Kwisuka mu biraba inzego z'ubutungane birabandanya hamwe no kugeramira uburenganzira bw'abanyagihugu. Leta ya Zimbabwe kenshi yaranse gutohoza canke gukurikirana abajejwe umutekano canke abashigikiye umugambi uri ku butegetsi za NUPF bakora ubwicanyi. Abategetsi barageramiye bikomeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro bw'itangazamakuru bwo kugira amakoraniro, kwishyira hamwe no kuja ahariho hose ata ntambamye. leta yabandanije gukura abanyagihugu mu mazu no mu matongo yabo mu bibanza bagiriramo imirimo y'ubudandaji no mu byo batunze. Leta ya Zimbabwe yarahagaritse kandi irapfunga irakurikirana yongera itoteza abanywanyi b'amashyirahamwe ategamiye leta. Ruswa muri leta ibandanya kwimonogoza harimwo no mu nzego zo hasi. Gukubagura no gukumira abafasoni, gukubagura abana, gucuruza abagabo, abafasoni n'abana, no gukumira abantu bafise ubumuga, imirwi n'ubwoko buri kurushi, abakundana nabo basangiye ibitsina, abantu bagendana umugera wa sida ni ibibazo bikomeye muri Zimbabwe. Leta ya Zimbabwe yarafashe ingingo zigereranye ku vyerekeye uguhana abategetsi bo mu gisata cerekeye umutekano n'abashigikiye umugambi uri ku butegetsi za NPF batyoje agateka ka muntu. Yamara kudahana bibandanya kuba ikibazo gikomeye.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteze amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyz Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Makuru avugwa muri Cameroon, leta ya Cameroon yarahagaritse itakirafunga abategetsi bashika 14 bo mu ntwaro hamwe n'abajejwe kurongora imigambi mu buzi butandukanye bwa leta bagirizwa kurya ruswa. Umuvugizi w'ubushyiranganji bw'ubutungane muri ico gihugu ca Cameroon, Etienne Dika, amesha ko bagabo 14 bagirizwa kunyuruza amafaranga angana n'imiliyoni 9 z'amadolari y'Abanyamerika. Abo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri ico gihugu baranegura ko iryo sekeza ryo kurwanya ibiturire ritumbera gusa abatavuga rumwe na Perezida Paul Biya wa Cameroon. Abantu baharurwa mu miliyoni 28 bo mu bihugu byo mu karere ka Afrika yo mu bumanuko barugarijwe n'inzara. Amakuru atangwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Zimbabwe, Sebastiano Muhofu, amesha ko isi ndimwa muri ibyo bihugu yahagadutse, inzuzi zarakamye, abantu ntibakirima bivanye n'uruzuba rwahitiye muri ako karere k'ibihugu bya Afrika yo mu bumanuko. Igisirikare cya Nigeria nacyo gitangaza ko cyafashe abanywanyi b'umugwi witirira guhora intara ya Delta ya Niger. Uwo mugwi w'abarwanyi umenyesha ko ari wo uri nyuma y'ibitero bigabwa ku mahinguriro y'ibitoro, kandi wemeza ko ufise intumbero yo gusinzikaza ubutunzi bwa Nigeria. Ibyo bitero bikorwa kuri aya mahinguriro y'ibitoro byatumye Nigeria gihomba utugunguru tw'ibitoro turenga 5,000 ku munsi ugereranije n'umwimbu cyahora kironka ku munsi ku munsi. Igihugu cya Turukiya nacyo ejo ku munsi wa mbere cyari mu bihe bidasanzwe byo kumera amagabo, inyuma yaho abategetsi bajejwe iperereza bagabishirije ku muhari wa leta ya Kiisilamu uri kurategura guturitsa amabomba atari make. Ni mu gihe Turukiya kiri mu myiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru w'igihugu, aho bibuka uwitwa Mustafa Kemal Atatürk avugwa ko ari we yashinze ico gihugu ca Turukiya. Umunsi mukuru uzohimbazwa ku munsi wa kane. Ibinyamakuru vyo muri Turukiya vyamenyesheje ko abagwanyi bashika 10 ba leta ya Kiisilamu bajabutse muri Turukiya bavuye muri Siriya baza bari mu gisagara ca Gaziantep ahasanzwe harangwa uwo muhari wa leta ya Kiisilamu.
Mwese mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Inosa Kimenyi, amakuru mwayagejweho na Aloyz Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.